mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 8 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018 muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni ku munsi wa gatatu ni muri cya kiganiro muri sanga mumenyereye kumva buri munsi saa 10 kugeza saa 11. Umunsi wa gatatu rero tuganira ku magara y'abantu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS bwasohoye itangazo kuri uyu wa mbere buvuga ko bugiye kongera ingufu zo gukinga ikiza cya Ebola. Ni nyuma yaho bigaragaye ko ico kiza kigeramiye uturere two muri Repubulika Irane ya Demokarasi ya Kongo turi ku birometero 400 byonyine uvuye ku mupaka no Burundi. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi twiheze bimwe mu biriko birakogwa kugira ico kiza ntigishike mu gihugu cy'u Burundi. Ubutaha tuzogerageza gutumira nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda naho nyene twiheze ibiriko birakogwa muri ico gihugu. Nkuko bisanzwe rero mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi nimero ni ya indi nyene 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Turayisubiramwo mugume ku maradiyo yanyu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ni cha kiganiro muri sanga no munsi tuganira ku magara y'abantu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bufatikanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS bwasohoye itangazo kuri uyu wa mbere buvuga ko bugiye kongereza ingufu zo gukinga ikiza cya Ebola. Ni nyuma yaho bigaragaye ko ico kiza kigeramiye uturere two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birometero 400 uvuye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Twumve inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yadushikirije ku munsi wa mbere iryo tangazo risohotse.
Inyuma yaho ikiza cy'ingwara ya Ebola gicureshe mu ntara ya Equateur iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku birometero 2000 by'igihugu cy'u Burundi userukira ishami rya ONU gitaha amagara y'abantu ku isi OMS, muganga Walter Kazadi Murongo amenyesha ko muri kino gihe icyo kiza kibangamiye akarere k'ubuvuzi kamabarako kari mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Neza na neza hagati y'intara ya Kivu n'iya Ituri niho Ebola iri kirasasika inganda ku birometero 400 y'igihugu cy'u Burundi. Waserukira ishyirahamwe OMS avuga ko kugera itariki zine z'uku kwezi mu bantu 76 bakekwa kuba bafise icyo kiza, 33 kimaze guhitana ubuzima bwabo, 13 nabo akaba ari bo bamaze kugaragara ko ibimenyetso byacu. Kubw'ibyo muganga Tadendi Kumana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko bagiye kongereza ingufu mu gushiraho uburyo bwo gukinga ico kiza cha Ebola kugira ngo nticinjire mu gihugu.
Iyo ntara irimo Ebola ubu uye nuvuga ko iri ku birometero bitarenga 400 uvuye aha mu Burundi. Nkuko twari twababwiye kiza cha Ebola cyari cyateye muri Equateur hari nuvuga ku birometero birenge 2000 uvuye ngaha mu Burundi. Tumvikana rero yuko tutegereza gufata ingingo novuga zirengezo twari twafashe kugira ngo dukingire bene gihugu.
Hagati y'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivugwamo ikiza cy'ingwara ya Ebola, urujya n'uruza rw'abantu ni runini bagenzwa n'imvo zitandukanye harimwo n'abakora urudandazwa. Icyo bikoze umushikiranganje Tadendi Kumana avuga ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu itazohagarara ahubwo ko abazinjira mu gihugu bazobanza gupimwa kwa tabimenyetso by'ikiza bafise.
Harashizweho ibikoresho novuga mipaka duhana n'igihugu cha Kongo aho hariho novuga ubwinjiriro 11 aho twashizeho abaganga n'ibikoresho kugira ngo bagume bapima na cyane cyane gupima ubushuhe kubene igihugu bava muri Kongo binjira mu Burundi kandi kwarasanuye ikigo amuru karamu kugira ngo hagize wikoka kwiyongwara duheze tumwakire hanyuma tumuvure dukurikije amategeko duhabwa na WMS kuko ibi bihugu muri aka karere birafise ingingo bikurikiza kugira ngo turabe neza yuko twokwingira bene igihugu n'uramutse dusanze yuko afise iyo ngwara tumwiteho kandi tumuvure.
Iruhande y'abantu binjirira ku mipaka iriko abaganga bapima ko atabimenyetso vya Ebola hari nabinjira baciye mu nzira z'ibinywabi nabo nyene ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba ko nyene kubakira yo bimenyesha hakiri kare kugira ngo nabone babanze gusuzumwa. Aha rero muganga wa Arte Kazadi Murongo aserukira igisata OMS mu Burundi asaba ko uburyo bwo gukinga bwoshigwa mu ngiro na cyane cyane ko hari uburyo bwashizweho kugira ngo bushigikire.
Il est recommandable que ces activités
bisabwe ko ibyo bikogwa byo gwizwa ahantu hose no mu mice yose na cyane cyane ku burere bw'ubwinjiriro. Inyigisho zikagwizwa ku bantu baba mu turere two ku mipaka hakoreshejwe amaradiyo cyangwa hakoreshejwe ubundi buryo bwose bwo gutanga amakuru ku buryo hagize uwikeko amenyekane hakiri kare cyane cyane abanyagihugu bakamenya iby'icyo kiza gutyo bashobore kucikingira. Kuvikiza cy'ingwara ya Ebola kimenyekanye mu kwezi kwa gatanu kuyu mwaka mu ntara ya Equateur iri muri iki gihugu nyene cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ingingo zimwe zimwe zarafashwe mu ntumbero yo gukinga. Muri kino gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko n'imiti ihari mu gihe habonetse umugwayi, ariko rero tumenyeshe ko kugeza ubu atamuntu n'umwe araboneka ko agwaye Ebola mu Burundi nubwo ico kiza gikunze kwibonekeza muri ico gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane Ndonse kuri iyo nkuru waduteguriye. Ejo kuwa kabiri rero abantu 9 baramenyekanye ko bishwe na Ebola kuva ico kiza cyongeye kwiyadukiza muri Congo muri uku kwezi k'8. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muri ico gihugu. Ibiharuro vya mbere vyari vyashikirijwe n'abategetsi vyarindwi, babiri biyongereye ko inyuma bose mu ntara ya Beni mu buraruko bw'intara ya Kivu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri ico gihugu rero hejo kuwa kabiri niho yatangaza ko abantu 43 aribo bagaragaje ibimenyetso vya Ebola, abandi 46 bariko baragirwa ko amatohoza. Rero mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu Burundi muganga Tade Ndikumana agerageze kutubwira bimwe mu byuko birakogwa nk'uko mwamwumvise mu nkuru kugira ngo ico kiza ntikinjire mu gihugu cy'u Burundi. Kaze ministre Tade Ndikumana ku ijwi rya Amerika.
Mahoro. Murakoze kudutumira.
Umuganga ribaye rya mbere tubatumiye mu kiganiro muri sanga kuva mugiye mu mabanga mashasha, tubanze tubakeze mu mabanga mashasha mwatanguye twongera tubashimira cyane ku biganiro byinshi mwagiye murashikiriza hano ku iradijwi rya Amerika musobanurira abene b'igihugu ibibazo bitandukanye vyerekeye amagara yabo.
Nakoze.
Ministre kandi musanzwe muri umuganga, reka duhere ku kibazo cerekeye ingwara ya Ebola yariyo muri rusange ku banyagihugu barayumva ariko ntibayitegera neza. Ingwara ya Ebola iteye ite?
Murakoze. Ingwara ya Ebola ni ingwara yandukira cyane. Hanini rero kuva abashakashatsi bayitoye basanze hanini iva mu bikoko no vuga cyane cyane bifite novuga mu bintu bita ibigize bifite isano n'ibitandu bikoze umubiri w'umuntu. Ibyo bikoko hanini usanga ari nk'inguge canke ubuhungarema kandi ibindi. Aho rero bugashika ugasanga ibyo bikoko bisanzwe bifite uwo mugera birashobora gupfa canke bajyanye n'igihugu ariko barabihiga ahantu hari amashamba manini kigapfa cifirikije, hanyuma basanga nk'abenegihugu bashoboye gukora kuri icyo gikoko kumegera ati baronse icyo bashobora gufungura, ugasanga rero niho iciye ija mu bantu maze gufata rero umuntu iribika mu mubiri, hanyuma agatatangura kugira ibimenyetso. Ubwa mbere ibimenyetso bimeze nk'abijya by'izindi ingwara tubona nka malaria, aho umuntu agira ubushuhe agasusumira agatica intege, hanyuma reka mbere agashobora no gutangura ibimenyetso by'ugucibwamo. Aho rero niho bibandanije yatangura kuva amaraso ahantu ava mu mubiri aho rero muri ibyo ayo navuga amaraso canke ayandi ayandi cyo bita malikide biologique abarimo iyo migera myinshi hanyuma umuntu akoze kuri uwo muntu afite iyo migera y'ingora Ebola nawe akaca yandura nico gituma mu buhinga bwo gupima mubona haje n'ibyuma navuga bituma ushobora gupima ubushyuhe bw'umuntu utamukoze ko ko muri rusange abantu mu gupima ubushyuhe bakoresha nka thermometer mugabo hariho utundi twuma bita thermoflash ushobora gufata ubushyuhe bw'umuntu kuri metero zitatu zine kugira ngo babonye ari ibimenyetso rero baca bambara imyambaro yabigenewe kugira ngo ihagire ngo uwo muntu w'umuganga cyangwa undi ariko arafasha ntiyandure.
Murakoze cyane nk'uko bavuze ibimenyetso n'ubushuhe n'amaraso bikaba ari byo benshi bariko barakorera ko kugira ngo bapime abo babagwaye iyo ndwara. Tuvugana ejo mwari muri mu bikorwa mu ntara nk'ihenze ya Kirundo canke mu buraruko bw'igihugu mwari mugiye mu bikorwa mu ntara ya Cibitoke mwo tubwire ko ibikorwa byifashe muri ako karere abanyagihugu muri ako karere bameze bate ibikorwa byo gukinga biriko bigenda bite
ni mu Burundi nkuko twabishikirije cyo kimwe n'ibindi bihugu byegereye igihugu cya Congo twarashyizeho ingingo aho abenegihugu bava mu gihugu cya Congo tubapima imbere y'uko binjira mu gihugu kuri ubwo rero twashyizeho novuga aho abenegihugu binjirira hashika amaposte dance 12 ayo rero akaba ava kuva ku ruhwa nuvuga ko mu ntara ya Cibitoke twashyizeho poste ya frontiere yo ku ruhwa hariho handi hari ikivuko twabonye bita Ntarambo hamwe no ku ibarabara rya gatandatu muri Uganda hanyuma muri Bujumbura ica Bujumbura Rirare hariho aho icyambo cy'ivugizo mu Gatumba no mu Kabezi hanyuma mu gisagara cya Bujumbura hariho no muri kuri aeroport international y'Bujumbura iyo cy'indege hajya no ku kivuko hanyuma ko tuguma tumanuka uko duhanurire n'igihugu cya Congo mu Rumonge hariho icyambo cy'igitaza n'imagara hamwe n'icyambo cyo mu Rumonge hanyuma muri Nyanzarake hariho Kabomba na Rusoro aho rero twarashyizeho abaganga bafite ibikoresho bakora kugira ngo umwenegihugu avuye muri Congo yinjiye imbere y'uko avugana n'abajejwe imbibe abajejwe umutekano cyangwa bajya muri OBR babanza kumupima bakabona yuko atana bushuhe afite ibonetse naho bakaba bafite ubushuhe icyo gihe twatekanijeho tubashyira hanyuma baca tubagumiza ngaho abaganga babinonose bakaheza bagasuzuma mbega ubwo bushuhe bwavuye kuki mbega hari ikindi kimenyetso cyo bakitwereka ariko ari indwara ya Ebola biruko rero abo baganga habari hose habaniha tacimujyana aho twateguye uwo twiteka ko iyo ndwara ashobora kuvurirwa gukurikiranirwa naho ni mu Rukarama ari ikigo gihari icyo tubikora kugira ngo ntihagire umwenegihugu cyangwa uyundi asanzwe ariko arakora akazi ka leta yoja hamwe n'uwo muntu twiteka ko iyo ndwara ya Ebola bitse ngaho rero dufata tukakaba ari ababinonotse gufata ibipimo waha mu Burundi turashobora kuronka laboratwari bipima mugabo turafise izindi laboratwari OMS yemeje ko zibishoboye hariyo mu Buganda no muri Kenya baca rero turungika icyo bipimo twabishyize iyo bita trip ambalage hariho ubuhinga buzwi mpuzamakungu hanyuma bakeza baturabira yuko by'ukuri ari Ebola cyangwa atari icyo twamenyesha ni uko gushyika ubu aho twaciye abenegihugu bose barabinjira mu Burundi arabapima kandi nkabo turabona yuko afite ikimenyetso
nk'uko mubivuze murabapima bashitse ku mbibe kuri izo poste d'entre aho hashika kuri 12 mumaze kwitegurira kwakira abantu kugira ngo bapime none ico abantu bo kwitega abanyagihugu bo kwitega kubona ku mipaka kugira ngo basuzumwe ni bikoresho ni nk'ibihe mukoresha mwavuze thermoflash ni ibikoresho bimeze gute abanyagihugu bo kwitega kubona bariko barapimwa bacinjira mu gihugu
ahanini icyo gikoresho gipima ubushuhe umuntu utarinze kumukora ko cyo kirakwiye kuko kuri ayo aho binjirira hagira 12 mugabo anovuga yuko ariho n'ayandi masite aha ku Kanyaru iyo ahita kanyaruba kanyaruho no kuri gasenyi nemba hamwe na hariya muri kogero muri muyinga kuko twabonye ko ari abenegi bashobora kuza n'imodoka bakinjirana ariko bibavuye mu Uganda aho rero ico cyuma temuflashe kirakwiye kugira ngo umuntu biketse ko iyo bafite icyo kimenyetso ikimenyetso cya mbere ni ubushuhe ubushuhe rero tubonye abufise kuko abamukora ko bashobora ati wewe bamurabingire ngaho twashyizeho aho barindirira hari amahema hanyuma hari abaganga rero babinonosoye baca bamubaza ibindi bibazo yerekeye indwara ya Ebola hanyuma icyo gihe abenegihugu babatekanye kuko uwo muntu ntaheza ngo yinjire mu gihugu ashobora kumugumiza ngaho hanyuma akaca bakoresheje ubuhinga bize bakaraba bagaca bamupima basanze ari nka malariya baramuvunga agaheza akabandanya basanze ari iyindi ndwara yo yatebwa ubushuhe ari iyindi ndwara iyo ari yo yose ko mara yuko hari indwara nyinshi zitera umuntu ubushuhe icyo gihe baraheza bakamutumiza bakamuvura mugabo basanze ariko ibindi bimenyetso bijyanye n'indwara ya Ebola icyo gihe rero nicyo hariho rutse habaniha ikimuzara ikamushikiriza mu kigo twateguye aho rero hariho abandi baganga abadokteri baca bavuga bati reka dufate ibipimo mu buhinga kanonosowe tubirungike mu kurindira ashobora kuba afite ubwo bushuhe akaba afite acibwamwo cyangwa akaba adahwa icyo gihe baramuvura ibyo bimenyetso asanzwe afite kuko anomeshe yuko indwara ya Ebola nta muti uhari wayo uvura ujya mugera indwara ya Ebola icyo gituma barabivuze ko bakoresha nk'icyanco maze indwara zisanzwe zihari mugabanini ibimenyetso umurwayi agira ibimenyetso bya ziriya ndwara dusanzwe tubona ni ugucibwamwo ni kuyogwa mu gusuzumira icyo gihe baramuha imiti ijyanye n'ibyo bimenyetso mu kurindira yuko tumenya tuti mbega ni Ebola cyangwa isindi icyiza ngaha ni uko adaheza ngo aje hamwe n'abandi benegihugu kuko kugira umuntu yandure Ebola ntifatira mu muyaga ifatira kukungene umuntu nimba yabije indugumba nimba ariko arayogwa nimba ari gucibwamo ibyo bintu bimuvamwo biva mu mubiri ayo by'amazi ava mu mubiri yaba umukoyo yaba umwanda mukuru ibyo nibyo umuntu abikoze ko acayandura icyo gituma dukinga kugira ngo abenegihugu ntibaje hamwe n'uwo muntu n'ababavura baba bafite umwambaro karuhariwe ku buryo adashobora umubiri udashobora kuja hamwe n'umubiri urwaye cyangwa kwikeka ko iyo ndwara ya Ebola.
Urakoze cyane muganga.
Ndandire gatya kugira ngo ndabasikure gushika n'igihe bisitse uwo muntu acitaba Imana bamutoye ko iyo ndwara ya Ebola naho nyene ntibamufunga kugira bisanzwe hariho utuntu tw'imifuko bamushyiramwo kugira ngo naho yoba bamaze kumushingura ntihagire iyo migera ntitishwira kwira nk'ahantu kugira ngo abandi bashobore kuyikora ko mbere no mu gufuga nk'uwo muntu baragerageza bakaraba yuko aho bamushize iyo bita napiseratik iyo migera itashobora gushika nko mu mazi icyo bita antirepasekurize mu kirimi cy'igifaransa.
Murakoze cyane rwose ministre. Nkuko mubizi kino ni kiganiro giha ijambo abanyonye biradijwe rya Amerika. Reka tugurure imirongo ya telefone nabo nyine tubaha karyo. Duhere ku witwa Ndayizeye. Mahoro neza Ndayizeye.
Mahoro neza.
Naho urakomeye duhamagaye uri he?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Duga ku ijambo.
Ego kuko turumvira icyo kita cya Ebola ni indwara twumvise ko ikomeye cyane. Kandi teye n'ubwoba nacyo gituma twasaba mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ko bokishya amatangazo ku iradiyo yerekana ingene twokwikingira bakatubwira ibintu bitari ibyo dushobora gukora kugira twirinde iyo ndwara kuko ngaho i Bujumbura abantu barafise umuco wo kuramukanya bakoranye ko hari nawe tugira mu mabisi amwe bikaboneka ko icyo kiza kingiye mu Burundi hari impungenge nyinshi cyane ko cyomara abantu
murakoze cyane namwe ndayizeye tubandanye twanze twakire Isaac nawe ku murongo uratwumva Hello Isaac
Yes
amahoro neza
Eh namahoro cyane hano ndende hano mu Rwanda ikigare
Mhm
Kigane cyane mu minisiri ya tujere tradisiyo
Mhm
ariko iyo ndwara y'ibirango mbere ndwara itoroshye cyane ariko nyine nanze icyo navuga ni ugukangurira abo baturanyi bacu b'Abarundi ndetse ko nabo bafite amerwe kuko ndakeka itarahagera naho mu gukurikiza inama nyine mu minsi ya kumi abagiye atugira ubwo natwe munsi mwadutumiriye mwavuze ko muzadutumira n'umushikiranganji nubwo na minisitiri w'ubuzima inama yo mu Rwanda
tuzogerageza
muzaba mukoze kandi ikiganiro cyanyu turagikunda cyane ndi hano Kigali muri Gasabo
urakoze cyane Isaac urakoze cyane Ministre tugarutse kuri mwebwe nk'uko abanyagihugu bariko baratangura kubaza mwaragendeye mu karere ka Cibitoki abanyagihugu muri ako karere barategera uburemere bw'iyo ndwara imaze guhitana abantu benshi cyane muri Afrika mwasanze abanyagihugu babitegera bate ho bakeneye kumbure izindi nyigisho nyinshi mu banyagihugu Hello Ministre Uyi muratwumva?
Iza cyabora cyagitanzwe kiri ego ndabumva. Mwe muratwumva?
Ego.
Cyagitanzwe kiri mu ntara ya Equateur. Aha rero mu Burundi cyo kuno muri ndi bihugu haragiyeho nuvuga umugambi wihuta wingene ari igihugu kingigwa. Aho rero harimo ibice novuga nka bine ariko hakabaho n'igice cy'uguhimiriza bene igihugu kugira ngo bamenye ingene iyo ndwara yandura kandi n'ingene boyikingira. Aracyo nagira nshikirize nuko nko nabivuze iyo ngwara nk'ubu hajya yasiye kuboneka aha muri Nord Kivu ubushakashatsi aho bugezeje si ya yindi twari twabonye hariya mu burengero bwa Congo yumvikana rero ko hashobora kuba hariho ikindi yavuye ko uko iyo sushe bita Zaire iboneka hariya muri aya mashyamba yo mu buraruko bwa Kivu rero ahanini nta benegihugu bo mu Burundi icyo akamano batera ni uko icya mbere bokwirinda kurya ibikoko byipfishije na cyane cyane ibikoko nka birya byo mu ishyamba kuko ushobora gusanga aricyo cyari gifise kibitse iyo migira ntavuze kungarema aho tubona ngani Bujumbura hajya ku ntango mu Buyenzi mu kibira cya Kigwena turashobora kubona ahantu hari nafu inguge ugasanga umuntu aragiye hajya babahiga ibikoko ivyo bakabyirinda ikindi ntawe ubuza abantu kuramukanya aho n'igihe indwara yoboneka ivuye ngaho iwacu naye handi iyo ziva hariya kiza cya Ebola cyateye ni uko dufata tuti turakinga aho abenegihugu bo mu gihugu kiranye cya Congo bashobora kwinjirira abapima mugabo dufatanije n'intwaro hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bw'umutekano twasohoye itangazo twerekana neza aho ayo maposte frontaliye 12 aho gihugu cyanubiwe na Congo c'u Burundi ko dusaba yuko ariho bo aho nyene abenegihugu boca ahandi bateje intwaro bakadufasha kugira ngo ntihagire abaguma baca ubundi bugira buto buto kugira ngo bahave binjira mu gihugu batasuzumwe ivyo rero guherejo abanegihugu bazobimenyesha naye handi twatikanije inyigisho dufatanyije n'abaremesha kiyago abajeje intwaro bajya bicore ku mitumba zigiye kuko gukogwa muri ure bw'ubuvuzi bwose duhanuye na Congo mbere no mu gihugu cyose cyane ku maradiyo hari inyigisho zanditse mu kirimi mu rurimi rw'ikirundi zigiye guma zicaho zivuga ziti Ebola ni iki igera gute yandura gute aha kindi nacyo uruhara rw'umunyagihugu novuga ukuraba nimba ari ingenzi yinjiye mu gihugu hanyuma bakamenya ati ndafite umubanyi yavuye muri Congo naho yatoba yaciye kuri bu ajya amaposte asanzwe azi akaba yashyize mu Burundi akamumenyesha muri ya nyabune basanzwe bakoreramwo abajeje intwaro n'ubuvuzi kugira ngo bamusuzume hanyuma hariho n'ikindi gikorwa cyoroshye cyane kwamadusaba abene gihugu ni igikorwa gisanzwe cyo kuvuga kiti mbega isuku y'intoki rimeze gute aca tubone bavuga ngo tukinge na za zindi ndwara zifata bivuye icyo bita le maladie de message no kuvuga iyo ndwara zo gucibwamo iminsi yose kamaze kigewe mbere gufungura ndakaraba n'amazi n'isabune iyo mvuye ku kazu ka sugumwe ni ukukaraba harya rero umuntu agize imigenzo myiza y'isuku muri rusange aba ariko arikingira indwara zifatira na cyane cyane mu ruhererekane bavuga ubucafu buciye mu ntoki naye hane ntawe budakuramukanya n'ibintu myiza y'ikirundi icyo dukora no gukinga kugira ngo mukubandanya ibigenera myiza n'igihugu cya Congo abene igihugu bamenye ati mvuye muri Congo ninjira ngaha ahandi bajeje umutekano bakabereka ati aha ntihahita nimuciye harya hanyuma haba hari umuganga bashikira ku bwa mbere twarabonye umuti bitoki nk'icambo cyo ku Rusizi ubuye barahari imbere y'uko avugana n'abajejwe kugenzura imbibe abajejwe intwaro umutekano icyo gihe bavuga yuko umuganga aba yamubonye yuko atangura na se yasanze hari ikimenyetso acamushyira ku ruhande utyo gutyo abinjira bose niko tuzogenda tubikora hanyuma hazoba uvuga imiza bene igihugu dufatanije n'abajeje intwaro n'abenyesha kiyago kugira ngo tugende twibukanya ku iyo ndwara yandukira mugabo ndaho muza bene igihugu kuko abo tumaze kubona binjira nk'ejo hariya kuri twasanze nge nk'abantu bashika amajana atandatu nta n'umwe twasanze yari afite ikimenyetso cy'umushuro ikaho turimo turaba dukora navuga ibyegeranyo ku munsi ku munsi kandi ngaho mushyira twashyizeho umugwi urimwo umushyiranje bw'amagara y'abantu umushyiranje bw'umutekano ntwari hagati mu gihugu umushyiranje bw'ubwubatsi ko naho nyene navuze yuko hanini iyo ndwara usanga ijyana mu bikoko kugira ngo twese hamwe tujye hamwe n'abasanzwe bashyigikira igihugu n'iterambere bari yuko gukorana iyo migwi irahari tugenda turonka amaraporo ku munsi ku munsi ingene umunsi wagenze abinjiye ko atangorane hanyuma tubandanye dukora gutyo mugabo ndaho umuzabe n'igihugu yuko leta y'u Burundi yashyizeho uburyo bukwiye kugira ngo ibakingire.
Birumvikana kandi birahumuriza nk'uko mubivuze yuko hariho inzego nyinshi zimaze guhagurutswa kugira ngo iki kibazo mugifate mu minwe kandi nk'uko mubivuze ayo maraporo atangwa buri munsi biraremesha kumva ko mugikurikiranira hafi cyane. Mwavuze yuko nk'abaremesha kiyago n'abandi benshi nabo nyine bamaze kumenyeshwa kugira ngo batangure gutanga izo nyigisho hoba hari nka telefone speciali nimero y'umurongo abantu bashaka gutelefona ko bumvise umuntu mu kibano yuko yemeye yuko afisi yo ngwara ya Ebola kumbure yavuye muri Congo hari nimero yo cahamagara ko canke yo hamagara umuremesha kiyago amwegere.
Murakoze cyane hanini ukuvuga turafite amatelefone imigwi ijejwe twashyize ku mipaka izokoresha kugira ngo bagume bavugana n'abasanzwe bari rwego no vuga w'igihugu icyo bito umugwi ujejwe gukurikirana mu gihugu cyose ngene bigenda hanyuma kubereke kubyerekeye abenegihugu hanini iyo tuzokorana n'abajeje intwaro bajya banyumba kumi bajya bakuru b'imitumba baheze bashyikira amavuriro murabona ikiza ni uko mu Burundi amavuriro abenegihugu barayubatse leta yarabafashije ni hafi na hafi abo rero bajejwe amavuriro nabo nyene barigishijwe mbese igiye kurushirizaho kugira ngo begera bene igihugu na cyane cyane ushitse ku ivuriro barabe ati mbega muri ubushuhe uyu muntu yobajya avahe kuko kenshi hajya kwa muganga ku ivuriro rito barabaza ati wewe witwa ngo iki uvahe ivyo rero bituma umuntu tumya uyu muntu nawe bari mu Rwanda agwaye ati mbega wewe waheruka hehe bakamenya bati gene nakubitse aho hakujya muri Congo cyo gihe rero baheza bakamwitaho bakamenyesha kuko iyo migwi ziri umugwi wagutse wo mu bushikiranganji ko novuga ari nkabune intwari hagati mu gihugu umutekano murimyi w'ubworozi n'amagara y'abantu usanzwe uri ku rwego rw'igihugu mugabo twashyizeho n'imigwi yo koordinatio hariya mu burere bw'ubuvuzi hegereye bene gihugu hanyuma abo rero turabaha amatelefone n'amafaranga yo kugira ngo bashobore kuza baramenya amakuru hirya no hino bongera bayamenyesha umugwi w'igihugu.
Murakoze cyane. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi. Désiré uraho?
Ego ndaho.
Kibazo cyangwa icyumviro naho uduhamagariye?
Ndi Bujumbura nagomanze mere nk'utere gatoyi. Muri rusange ikibazo cya Ebola ni ingwara ikomeye cyane kandi itana abantu benshi mu mwanya mutoyi. Mugabo kandi sinumva ko uno munsi nkamwe leta itaba yafashe ibintu mu minwe yoba yakebye kuko ni cyiza cyadutse haheze igihe kanaka kandi tumeze ibumba kandi kikaduka mu gihugu kibanye. Mugabo mfatiye kuri ibyo muhinga ariko aravuga, ndumva ko ariko aravuga ibintu byinshi biri ko birakorwa kandi byotuma habaho gukinga izo ngorane. Abo twavuga tuti ni ba miliyore baduze inguvu hanini imbere abariko bamaramesha kiyago hagati mu gihugu niyaza kuboshaho n'abandi bantu cyane cyane ntibizi iby'ubuvuzi ataba atakazi bafise bo kwicyanira hagufi mu mvuma y'abantu baza bavuye hacaye hariya ko no hagati mu gihugu je niyaza ko ishobora kuba yo bakareye ugasanga biturutse nk'aho ujya kuma rezonzo migratoire zikava hayiri ugasanga zirayizanye iradushikiye natwe mu karere tuba tuherereyemo.
Inyoni ziguruka
rero ziya nyoni ziguruka nubwo ariko rero leta rero igashyiraho uburyo bukomeye cyane bibaye ngombwa mbere igasaba n'imfashanyo mu makungu izotuma ikintu icyo kiza kuko turumva ko iyo gishyitse aho kigeze gisasika kikamara abanyagihugu. Hanyuma rero abona rero ko bavuga ko bosha baremesha kiyago bagakurikirana ego nibyo bajya baremesha kiyago turabona bimwe mu byo bakora si bibi. Mugabo bashije kizeho n'undi mugwa abantu bizi by'ubuvuzi asana kana kazi banafite banashima mbere nibo tubona ko bakurikirana kaya ku kandi ibiba byo turuka kuri Ebola bakavuga bati turabona hanyuma ingorane zica nke ziri hama huko yavuze ati kumbibe naho nyene hari abantu usanga bagiye gucungera kwa binjana n'abasohoka turamenye kandi n'abandi bantu usanga baca mu nywabi iyo wagiye muri Congo usanga ntibaca kumbibe zagenewe donc migration aho rero mvuga nti buraba bagakurikirana hakabaho iperereza rikwiye kandi ryimbitse ry'inyira abantu bagira muvuma antresorti muri Congo. Murakoze.
Murakoze cyane. Ministre Ndikumana mutwe ku ijambo kuri icyo cyumviro n'ikibazo cya Désiré.
Ndamushimiye menege ku Désiré untererano nibyo koko hariho kuraba abinjira nibyo mugabo hariye ikindi gice cyo kuraba mbega uwo muntu afite ibyo bimenyetso yoba yagiye icyo bita suivi de contact yagiye hamwe nande ibyo rero birahari aricyo no muremesha kuko abantu benshi aho tuzokorana mugabo abamenyesha ko tuzokorana mugabo n'abajejwe ntwara hanini nabo nyine tuzokorana ariko ahanini bisaba uburyo butari buke mugabo twe twafashe ingingo yo guhera aho tubona ushobora kuboneka uwo twikeka ko iyo ngwara kandi tukaremesha bene kugira ngo bagumye baremye babandanye imirimo yabo uko ni ingwara nibyo yandukira kandi yica n'ingoga mugabo harya nico leta ibereyeho umwe wese yoterera kandi yavuga ikintu cyiza turaje abantu baca mu bintu wabi na cyane cyane ahantu hano bibiye n'igihugu cya Congo ndetse mnababwiye yuko aho bukera abajejwe umutekano hano ni nkora hagati mu gihugu twamaze kubereka tuti twebwe ahantu uzoshira abaganga bafite n'ibikoresho naha abasaba rero ko ari aho honyine abenegihugu bava muri Congo bokwinjirira ibyo rero tuzabikorana kugira ngo nibyo tuzikire kandi dukingire abenegihugu muri rusange. Hanyuma ko twoshyiraho abandi basanzwe atakazi bari bafite n'abasanzwe bari novuga nko kure y'amavuriro yose ari muri aka karere tugatwarashizeho imigwi ama ekipe yamakora icyo gikorwa cyonyine atakindi bakora kandi tugashyiraho uburyo bwabo bwo kwiyunguruza kugira ngo tagire akadica mu ryahumye mugabo tukamesha yuko n'izindi ndwara zibandanya kuvura muri rusange irabandanya. Aha rero turashima n'ingene dukorana n'abajeje intwara n'umutekano kuko aho hose hari ayo ma ekipe y'abaganga usanga ariho n'abajejwe umutekano n'abajeje intwaro kuri twese dufashanye turabe yuko by'ukuri atangorane ishobora kudushikira nga muri rusangi ingwara ya Ebola ni ingwara kandi isaba yuko n'abantu batekana uko bashobora gusanga umuntu afite ibimenyetso afite ubushuhe acibwamwo ayogwa abantu bati usanga baracitse ivuto bavuga ngo ni Ebola mugabo hari izindi ndwara zerekana izo bimenyetso cyo rero dusaba abenegihugu nuko mu by'ukuri bokwirinda kwivura umuntu afise ubushuhe nagende kwa muganga afise akamubakira gucibwamo canke ari ukuyogwa nagende kwa muganga bidateze hanyuma abaganga nabo barigishijwe ubuhinga bwo kumenya yuko ari ingwara canke hariho isano riri hagati y'ibyo bimenyetso n'ingwara ya Ebola na cyane cyane bafatiye kuri kwa kubaza utohoza ati ndega wewe ariko baramuvura akamaze ati ndewe waba warakurikiye mu Uganda waba warakurikiye mu gihugu kibanyi waravuye mu gihugu cya Congo aho rero baca bamenya n'ingene bamwitaho muga muri rusange tubandanya amavuri abandanya yakira bene igihugu uko bisanzwe bavura indwara inyuranye ahanini ni ukuhumeza bene igihugu yuko naho byoshika uwo muntu ufite indwara ya Ebola agashika mu Burundi ubushikiranganji leta iriteguye kugira ngo ifatanije n'abasanzwe bayishyigikira kuko bavuga ko ari urugamba rw'isi yose si ikibazo cy'u Burundi gusa ibihugu byose ibyo ngaha mu karere haba aha muri Congo cyangwa ibihugu byose bihano biri na Congo Zambia Uganda Kenya bose dufise navuga imigambi ifashanya kugira ngo hagize uwo tubona tuze tumwiteho kandi dufashanye kuko uko yabivuze nivyo koko ingwara ya Ebola sijya mbere ibonetse kandi na hariya muri kariya karere mu by'ukuri yarigeze kuboneka haba mu Uganda hose tuna dukora kandi mu bushinganzi twaciye dushyira n'umugambi mbere navuga wagutse undi usanga kugira ngo haje indwara z'ibiza tuzigwanye mu buryo bw'amaho icyo bita gushyira mu ngiro icyo bita reglement sanitaire international aha rero nonesha ni nk'iki kiza cya Ebola ko ari inshuro cumi iteye ngabo novuga yuko inshuro cumi aha mu gihugu cya Congo kandi hajya abaganga batwayeho n'abarundi mbere bigeze kujya gufasha hariya muri Sierra Leone hagiye hariya b'abarundi ugasanga bariho n'ubu barafasha hariya iki ni kiza cya kera kuva 1976 ngabo abantu bose ikibutu leta ntikibereyeho abajeje intwaro abajeje umutekano tuba turakorana kugira ngo abenegihugu babandanye biteza imbere bakora ibikorwa by'iterambere atangorane.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uwo mwumva turi kumwe ni ministre Tade Ndikumana w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Burundi. Ni muri cya kiganiro muri Sanga aho turiko turihweza ikibazo ingwara ya Ebola iri muri Republika Iharanira Demokarasiya ya Congo. Ubu bikaba bivugwa yuko igeze ku birometero 400 uvuye ku mupaka n'u Burundi. Tukaba rero tuko turihweza icokogwa n'ikiriko kirakogwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi gikinge iyo ndwara ntiyinjire. Twabemereye ko tuzogerageza no kurondera inzego z'amagara y'abantu mu Rwanda naho nyine batugire uko byifashe n'icyo bari ko barakora. Ni Radio Ijwi rya Amerika tumira mate turagaruka.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2116 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika turi muri cya kiganiro mwumva buri munsi muri Sanga. Uno munsi tuko tuganira ku magara y'abantu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS bwasohoye itangazo kuri uyu wa mbere rivuga ko bugiye kongereza ingufu zo gukinga ikiza cya Ebola. Ni nyuma yaho bigaragaye ko icyo kiza kigeramiye uturere two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birometero 400 uvuye ku mupaka n'u Burundi. Mu kiganiro muri sanga rero cy'uyu munsi twatumiye ministre Tade Ndikumana mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi tuganira ku biriko birakogwa ku ruhande rw'u Burundi kugira ngo bakinge iyo ngwara ntiyinjire mu gihugu cy'u Burundi nico abene igihugu bashobora gukora kugira ngo birinde kuyandura. Twari ko turakira kandi abanywanyi bira dijwe rya Amerika bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Ministre tugarutse ku kibazo n'icyumviro cha Désiré munywanyi w'ishwe rya Amerika yavuze kubijanye n'imfashanyo kumbure u Burundi bwosaba mu makungu. Twavuze kandi imbere yaho yuko hariho n'incandago ziriko ziriko ziratangwa muri Kongo. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo nabwo bwarasavye izo ncandago kugira ngo kumbure mu Burundi zikoreshwe.
Murakoze cyane. Nibyo navuze yuko Urundi si nibiri bwonyene turakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu nka OMS. Turashimira kandi na ikiganiro mpuzamakungu Banki Mondiale kuko reka n'abandi batari bakeza UNICEF. Turakorana kandi n'amashyirahamwe ngaha mu Burundi nka Croix Rouge. Ni benshi turi kumwe kandi n'uwo mugwi nuvuga uw'igihugu bose tuba turi kumwe kugira ngo dushyire ingufu hamwe. Rero nuvuga yuko Burundi ivyerekeye ibikoresho birahari kandi turafise ibikoresho vyemewe n'amategeko twahawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS. Turafise n'ibindi bikoresho leta yasanzwe yonyene yiguriye kandi uburyo burahari. Aha nicyo cya mbere dushima kuko byose bikorwa n'uburyo. Icya kabiri ni uko ku byerekeye incanco navuze by'ukuri ko indwara ya Ebola nta muti kanuni ifise ariko harabaye novuga harabaye inama Geneve aho twarumvise intumwa kugira ngo turabe ingene Burundi nabwo nyene bwoba bufise novuga incanco bubaye bubihitse aho kugira ngo hagize uwo twitwika ko canke imimyetso bigaragara canke ibipimo byerekanye ko agwaye iyo ngwara nabo nyine bashobora kumuha bashobora kumuronka ku ncanco. Ivyo rero n'urucanco murazi neza yuko gwaje vuba fatiye kuri iki kidace cyateye hariya mu Afrika y'Uburengero. Aho rero hariho incanco zigezwe gukingira abasanzwe ariko baravura hanyuma hakaba n'abandi butwuba twabonye yuko by'ukuri agwaye iyo ngwara. Aho rero hari mugwi uriko uriga ingene hoba haraboneka incanco novuga twogumye ngaha mu Burundi kugira ngo bishitse naho nyene twego tuzobe twiteguye mugabo muri rutangi aho ziriko zirakoreshwa ntihajye bamaze kubona abagwayi ba Ebola aho iho muri Kongo.
Ego tukomenyesha ko ibikorwa byo gucandaga bitegekanije gutangura kuri uyu wa gatatu no munsi nyene kuko abajejwe icyo gikorwa bamaze gushika mu ntara ya Beni nkuko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri Kongo. Nkuko mubivuze ni imiti mishasha bagiye gutangura kwikoresha uno munsi baratangura gucandaga mu ntara ya Beni birahumuriza navyo nyene. Tubandanye ku mirongo ya telefone twakire Innocent. Innocent wiriwe neza. Allo Innocent? Innocent muratwumva? Innocent ndakeka telefone kiramugora. Tugarutse kuri mwebwe ministre kubijanye n'ingwara ya Ebola twiyumviriye kukuntu umuntu ashobora kuyandukira umwana na nyina biciye mu maberebere. N'ingwara ashobora kwandura umwana?
Yego navuze neza ko ingwara ya Ebola yandukira biciye novuga mu gifaransa bwa contact. Kandi izanana muri novuga muri liquide biologique mu mazi atanduye ava mu mubiri w'umuntu. Yumvikana rero yuko n'umwana yandura mugabo kenshi tubiravye muri rusange ingwara ya Ebola umuntu ayigwaye kibure arakira
changi wa sangali tazimana hivi nashora kuiguma numanya mure mure kandi hariho novuga na hoyo baya wanyeko ya kize ya ronseka mitende hariho mwanya aguma bamu suzuma bamu kulichirana kugira ngo barawe vikuri no muri yaba novuga muri ya mazi umubiri yuko bakaraba neza yuko atamigira ikinyegezemo nka tuvuze nko mu ntanga urashobora gusanga umugera wagumyemwo nk'imisika 5200 iyo rero ikabazere kamenyereza nko kumana mu gitibazo yuko ishobora no kwandikira biciye mu bundi buryo bwaba mu biciye mu byumba birondoka a rero nico gituma naho tuvuge nk'ubu dusatiye kuri ya kirya kidacyo muri Equateur ahanini bari bamaze kugera ku 20 n'uwo mwirenga atawusubiye kwandura mugabo urabona byace bigorana cyahaboneka ikindi kiza aha mu buseruko bwa Congo nuko rero kugira ngo mu buhinga bwo kwa muganga bwe bati ikiza cya Ebola cyahagaze hari imitego kurindira basuzuma bakurikirana umugwayi wa nyuma ushikara kwa bati kwimisi turashobora kuvuga yuko ashiye kugenda gasubira mu rugo ashobora kubana n'uwo bubakanye hanyuma akabyara umwana atanduye
birumvikana nkuko mubivuze n'amazi aya ariyo yose avuye mu mubiri w'umuntu ashobora kwandukira tundabwira ku murongo yuko
bitaba ariko umuntu akora ku mubiri cyane kuri aya mazi yavuye mu mubiri w'umuntu agwaye aho nawe abayanduye
murakoze cyane ndabwiye ku murongo wiko munywanyi Innocent yasubiye kugaruka ku murongo Innocent uratwumva nduga ku ijambo Innocent kibazo cyangwa cyumviye
uko nishimiye kuvuga ko Ebola yamaze abantu muri Congo natwe turiko turi kingera turaba indene atakije cyo cyikene narengeje ko ndo kumutuka yuko bariko barasize nabinzi n'abasohoka ama bakabatumira karaba uwo bagwaye niko kwa nyarakinzi ama nakenda kinyole nta muti wa Ebola uraboneka ku iki cyane hari uwo kupfa hagaze iki kuko na twese abantu mu Burundi ko twaba tumeze kugira kugera hamwe igite twacha twikindira cyane ahantu twogurira bamaze kumenya uwanduye icyo kwita cyane bo
Ministre yasiguye ko atamutse uhari ariko kumbure katumubaze niba hari uwo gupfupfaza ministre kuri icyo kibazo nyine.
Yego n'ibyo
mu bitanze navuze ko ibimenyetso by'indwara ya Ebola ni ibimenyetso by'izindwara dusanzwe tumenyereye haba indwara yo gucibwamo indwara ya malaria nuvuga aho umuntu abona ko akifite ubushuhe hanyuma ari ingwara nyinshi zituma umuntu ayogwa cyangwa indwara zo gucibwamo ibyo rero bisanzwe byiyerekana mu zindi ndwara byumvikana ko ibyo bimenyetso imiti ibivura irahari mugabo umuti kanuni uza kwica ujya mugera wa Ebola ntawuhari icyo gituma haca haza urucanco rwo gukinga hanyuma novuga ko ari ubuhinga burebure bwo kuvura aho kenshi imigera twita virus ahanini novuga yuko ata miti kanuni ikiza ihari kenshi rero abantu barapfufahaza ariko nicyo gituma haboneka incanco kandi twarabonye neza yuko haba muri Afurika y'uburengero haba aha muri Congo zirya ncanco zarabigize akamaro nayo ahandi muri rusange umuntu arakora agafata ibimenyetso by'umubiri novuga ari iri umurindi w'amaraso cyanke bakaraba ati umuntu yabaye dehydrate no kuvuga kubera ikarayogwa kandi acibwamo aratakaza amazi menshi umuntu aguma yamusubiza hanyuma akagerageza kuraba yuko umurindi w'amaraso umeze neza akaraba yuko bwa bushuhe bamuhaye muti w'ubushuhe kugira ngo bugabanuke hanyuma umuntu akarindira cyo bita treatment symptomatique mugabo muri rusange nta muti uvura indwara ya Ebola mugabo hariho imiti ivura ibimenyetso byatewe n'indwara n'umugera w'indwara ya Ebola
Murakoze cyane gose Radio Ijwi ry'America isamirana n'iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM. Turiko turaganira ku ngwara ikomeye cyane ya Ebola iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uburyo ibihugu bibanye bishobora kuyikingira. No munsi turiko turihweza ikiriko kirakogwa mu gihugu cy'u Burundi. Turi kumwe na ministre Tade Ndikumana, mugume ku maradio yanyu.
Banyaburunga Kwanyaburunga.
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi ry'America.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga kijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo kumugoroba. Kwanyaburunga.
Radio Ijwi ry'America isamirana n'iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Sanga. Turi kumwe kandi na ministre Tade Ndikumana ajejwe amagara y'abantu mu Burundi. Ministre Ndikumana, mwatubwiye kuri ku nzego zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi zahagurukiye rimwe kugira ngo zirinde zigwanye na kino kiza nticinjire mu gihugu cy'u Burundi. Bimwe mu byo kumbure uhamagarira izo nzego gukora muri iki gihe mu gukorana n'abene gihugu ni nk'ikihe kugira ngo koko inzego zose zinywane zikorane zumvikane ku migambi ubushikiranganje bwashize imbere kugira mu gwanya Ebola n'inkibi.
Murakoze cyane. Muri rusange dusanzwe dukorana neza kanatsinda leta n'imwe. Icyo dusaba abajejwe intwaro hariya hasi nuko muri ziriya nama z'umutekano ukwama bibutsa yuko abenegihugu bakora isuku bagakaraba cyane cyane n'amazi meza n'isabune. Hanyuma hariho nko muri izi ntara za Cibitoki, ntara ya Bubanza, ntara za Bujumbura, Kambere, Rumonge na Nyanza na Makamba, aho ubona ko abenegihugu cyane hakuri ku nkengera za Rusizi barimira hakujya muri Kongo. Aho rero bakaraba, mbega iyo bagiye kurima cyangwa gusarura imbura biragenda gute, birinde kujya hamwe n'abandi bantu basanzwe babashoboye kugira ingendo zo muri mu buraruko bwa Kivu, kugira ngo bo nyene ibyo rero twarabisezeranye nyine bazobikora. Biragoye kubuza abenegihugu kugenderanira ifuga imbibe, mugabo dusaba yuko baca ahantu hazwi hari umuganga akabasuzuma. Ibintu byoroshye cyane kuko hanumba akora ko mu bisanzwe ahagarara nko ku metero 3 hanyuma agakoresha kajya kuma twavuze batere mufrasi kaza mbere yo gufasha kugira ngo ntihagire n'umukora ko atarabona yuko atakimenyetso afite. Ibyo rero bituma migendere ibandanya neza, abantu babandanya bakora ikogwa muri rusange, haba kudandaza, haba kujya kwimbura cyangwa kurima, kugira ngo imigendere ibandanye. Mugabo duce abanyagihugu bace ahantu nabo bafashe kugira ngo borohereze abajejwe amagara y'abantu kugira ngo babasuzume, hanyuma babandanye ikorwa byabo byo kwiteza imbere. Hanyuma ikindi nashikiriza ni uko abajejwe umutekano bazodufasha cyane kugira ngo bajye abenegihugu bava muri Kongo binjiranye kujya mipaka y'imigenderanire bo nyine bari barashyizeho, kuko sinaka abantu bace hajya ku kivuko haboneka cyangwa ku mipaka riko abapolisi bo muri PAF, mugabo babereke muri ahantu twafashe hose tuti ni gace ngaha ibiteba beze ni turasopa tubarabe ibyo bazanye. Mugabo uwo muntu banza kuraba yuko atabushimwe atakimenyetso afite, hanyuma katabandanya arugira declaration muri Obera akayikora, arusaba impapuro zinjira bikabandanya kwa kundi nyene. Mugabo aganga tuzi imbere kandi twebwe ntidupima abava mu Burundi, pima abinjira. Kuko nk'abavuye mu Burundi hariya hakujya naho baba bari bahari, kuvuga uko abenegi batembera muri ibi bihugu, winjiye mu gihugu baragupima,
usohoka mu gihugu usanga hakujya ku mupaka hari habandi basuzuma abavuye mu gihugu kuba rero turafashanya ni igikorwa no gucaka kare ego yini na vyenda cima cyane ingene turiko turakorana neza n'abajeje intwaro n'abajejwe umutekano.
None ku bijyanye n'abaganga b'abarundi cyane cyane mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bo murabarungika kumbure nko muri Congo kugira ngo biheze neza barabe ingene icyo gikorwa cyo kugwanya Ebola kiriko kiragenda baharonkera ubumenyi.
Mu bisanzwe muri rusange nk'uko iyo ndwara yari yamaze kwibonekeza nko mu Uganda hariho imigwi y'abarundi twashyizeho aho baronse inyigisho muri ibyo bihugu kugira ngo bamenye neza ingene biramutse bishyitse ngaha mu Burundi ingene bobyifatamwo kandi turafise n'abandi bahinga hajya ishyirahamwe mpuzamakungu OMS byaraturungikiye abandi bahinga baza gufashanya n'abarundi muri iki gikorwa turiko turakora. Muri rusange rero turafise abaganga baba bajya babaforuma kandi abantu bwabo babinonose badutse afite ubuhinga bwo gushobora haba gusuzuma cyangwa gufata ibipimo cyangwa gufata ibipimo by'amaraso kugira ngo birungike abo barahari kandi n'ubu nyine bariko babigisha kurusha kuko na cyane cyane ko twabonye ko cyo kiza cegereye aha mu Burundi ku birometero 400 bisaba yuko bamaho bari bagadze abo rero barahari kandi biragaragara yuko biteguye igihe hose yaboneka umuntu twiteza ko indwara ya Ebola kuko kanatsinda yaba iyo miti yaba ibikoresho birahari kandi n'icyo kigo cyo mu Rukaramu kirahari kugira ngo ntihagire kujuragirika kubaho nagaruse haba ntihagira hari ku buryo haba ku mupaka ariwo wose n'impuzana bambaye abaganga bambaye imyambaro yabigenewe hanyuma umuntu agasikira muri hirya kigo aheza bakabandanya ibikurikira atarinze kujya hamwe n'abanyagihugu usanga ingwa nje nko muri karitsiye cyangwa hacike mu hirya.
Murakoze cyane. Noneho bahari nk'inzandiko kumbure ubunye ko ari mu karuhuko kici ugaruka gwinshirira muhira hari inzandiko bashobora kuba boronka kugira ngo bigishanye haba mu kibano ku centre de jeunes izo nzandiko bozironka kumbure nko ku biro by'ubushikiranganje kugira ngo baje kuzigishanya mu kibano ziraboneka.
Murakoze cyane. Nibazo rinda kuza ngaha mu bushikiranganje kuko aho bukera izo nzandiko twaraziteguye kandi ziri mu rurimi rw'ikirundi aho rero zimwe zoca ku maradiyo ko n'abamenyeshamakuru barohinyeshe twarabahaye inyigisho zijyanye n'iki kiza cya Ebola aho rero ku maradiyo bizohaca hanyuma hazoba n'imodoka zigenda hariya muvuga mu ntara kugira ngo bagende babimenyeshe hajya ku masoko tucishe izo nzandiko mu masengero yaba kirisu abakatolika bakizwa canke bajya baba nizirima tuzobikora ku buryo umwenegihugu wese yumva ako kamo hanyuma amenye ingene indwara ya Ebola itera n'ingene yoyikingira azagira nsubiremwo menyesha abenegihugu yuko ahanini ni za bindi dusanze duhamagarirwa gukora n'isuku ahanini kwama umuntu amenya yuko imbere yo gufungura cyanke yiriwe mu isoko cyanke yiriwe mu biro cyanke yari kurima aba yagiye aramutsa abantu arakora ibintu biriya agakaraba amazisabune cyo n'ikintu cya mbere. Hanyuma icya kabiri na cyane cyane aba bene gihugu usanga bakunda gufungura nk'ibintu by'inyama birinda koko gufungura ibikoko byipfishi aha nicyo gituma muri ijya umugwi waguye harimo n'abajejwe urimi n'ubworozi bajya ba veterineri aho nabo nyine dukorana kuko bishyitse ugasanga hariho n'igikoko navuga ngaho ngarema cyanke inyamaswa iyo yose cyanke nk'inguge basanga bene kugura yisanze ahantu mu ishyamba barayifunguye aho rero byoca bigorana n'ibyo muri rusange n'ayahandi inyigisho agiye kugira ngo kandi byakora tuzitanga yafasha kandi amusagura ishire mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo
urakoze
cyane ifikira bene gihugu bitarinze gukorana na yahandi.
Urakoze cyane,
ngiye gukogwa kandi
kugira. Urakoze cyane gose ministre Tade Ndikumana wo mu bushikiranganje bujejwe kugwanya bujejwe amagara y'abantu ni mu gikorwa cyo kugwanya indwara ya Ebola ntiyinjire mu gihugu cy'u Burundi. Mwari kumwe na Ohia Nitanga Ishaka, murakoze cyane mwese.
Oriani Tangishaka turagushimiye kuri icyo kiganiro muri Sanga utugejejeho. Chuti zacu